bu Chuhu Sweda.
İyi, ni Radio Jgulya Amerika. Radio Jgulya Amerika bugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ubumwe bw'Uburayi n'Uburundi bagiye kwiga uko ibihano bwashyiriho byakurwaho. Ambasaderi w'uwo muryango mu Burundi yabiganiye na Minisitiri w'Intebe.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ishise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira.
Ubu ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe w'u Burundi. Muri Uganda ho impunzi z'Abarundi ziratangira gutahuka mu cyumweru gitaha. Aya makuru n'ayandi mu buryo burambuye ni mukanya tugumane. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. W'icyo gihugu n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'u Burayi mu kwezi gutaha bitangira ibiganiro bigamije kureba uburyo Burundi bwakurirwaho ibihano bwari bwafatiwe mwaka 2016. Muri iki cyumweru dusoza, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yabonanye n'uhagarariye uwo muryango mu Burundi baganira kuri icyo kibazo. Eloge Willy Kaneza nibyo tugezaho.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo yangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement
la réhabilitation.
Na 15 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico Fed. Ariko inyuma y'amatora y'ibihumbi 2015 iyo migenderanire yatosekaye cyane, aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi. Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatira. Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ishise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa. Mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave. Mugabo yashimitse cyane gose ku byerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cyane cyane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishyira no kwizana ku Burundi. Imigenderanire ifatiye no kubahana.
Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru y'u Amerika ryaronse n'uko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe icyo gihe ugo cyo mu seruko bwa Afrika byobanwaho. Ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengejanije kubyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
tukiri mu Burundi leta y'icyo gihugu iratangaza ko yiteguye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zerutse kwandika rero zisaba president w'u Burundi kuzicyura ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi iravuga ko izatangira gucyurizo mpunzi mu cyumweru gitaha Pierre Claver Niyonkuru i Kigali aratugezaho inkuru irambuye
Uburundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko no muri Congo aho ni mugihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR maze bagatahukanwa abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa n'abagenzi babo bo mu ikambi y'amahama mu Rwanda ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Nakivale guhunguka rivuze Imana Charles
umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi twifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo twagerageje kwandikira perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa natwe twakwifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mwa kiriya gihugu cyacu nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu
abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kwa kanuheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda
iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera kuri wacu y'igihugu cyacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyine bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mu kanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda
abadashigikiye icyo cyiyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano
ikibazo cyo guhonyanga agateka akazi na muntu guhohotera abantu bwicanye indengerabutungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikira ibyiyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta wuzijwe gutaha umuntu agataha ari wabyishakiye gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'abarundi
mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kandi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika muri kije avuga kwa bakundwiza bazotangura gutahukanwa
icyo kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikiranganje bubijejwe tutanze tuvugira twagifashe nka nkama twarakwirikiranye ivyabo kandi turabivugana nabo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zindi bitangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mugateka kabo
anongera koko ibibanza byifata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi
tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza hari abavuga ngo kibanza dufite cyo kwakira abantu bake sivyo dufite ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufite n'iki kinazi gishobora kwakira abantu 1,200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,300 twoshobora kubakira nta nkomanzi bazira basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo
abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa abarenga gato igihumbi bavuye mu ikambi y'amahama ishami mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizo mufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania HCR yerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato ibihumbi 331 abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cyabo hagakuri kumurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru, tukivuga amakuru y'impunzi z'Abarundi izirenga 400 zimaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Congo, ziravuga ko zifite ikibazo cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 kubera ubucucike bwaho ziba. Zirasaba ko zakwimurirwa ahantu hagutse nk'uko zabitekerereje umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri muri Republika Demokarasi ya Congo.
Tuyo haba imuri kikigo cha Monge Monge, iki kiza nukuli kia jute jibugo uwa, kandu bugo wa chane, ndese suno musikita wa igudutu ya bugo uwa. Nga mategeko ya koronavirisi, bara vuze yu ukongo, abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwese pasama metero hagati y'umuntu n'uwundi, ariko twebwe ngaha muri transit turatari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakajyama ngo turi nk'abantu batandatu. No kuvuga ugacusanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba, hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta amazi turonka mu buryo bw'isuku, dushobora kumara ukwezi cyanke nk'ibwo zibiri zirenga ata amazi turonka, amazi tugenda kuyarondera hanze, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vraiment. Uko tubayeho nk'uko umenga turafunzwe, kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri, ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi, ariko ntago bigeze badukuraho. Kandi kwebwe uko twicara duguma turundanye, nta muntu wahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane. Icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera. Icyo bisaba HCR na CNR ni uko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge, bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe.
Bari batubwiye ikibazo cy'uko mwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya ico kiza. Mugabe Imana yarafashije ntabwo cyadufashe. None mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha.
Bo kibazo dufise cerekeye corona ni ukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana. Ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana, abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe, iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya. Nk'akarori aho turi ntahantu turundanye, n'ahantu turi benshi cyane gose turashobora kuronka naho uca. Kina cyo nokongera ko problema mu dufasha mu kwatukura ngaya kuko turaharambiye igihe kirekire, kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya n'ingwara nyabaki.
Twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye, nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona. Turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubupfukamunwa, ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi. Kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mujye muriko muravugana. Cyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka utwo dufukamunwa aha mu rupangu, natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke. Hanyuma imbere y'uko baze n'ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire, kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu, kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye. None twebwe ngaha baraduheze kubera iko adashobora natwe kudukingira. Ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako, n'uwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso. None twe tuzogira gute twuko twikingire gute?
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilo elfu bihumbi chumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na bitanu na kilo elfu bihumbi chumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo elfu bihumbi chumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo elfu bihumbi chumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo elfu bihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elfu bihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ronald Bell washinze Orchestre Cool and the Gang yabaye ikirangirire muri muzika. Hejo yitabye Imana afite imyaka 68 y'amavuko, yaguye mu birwa bya Virgin Islands. Imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru wakurikiraniye hafi ibya Orchestre Cool and the Gang. Jabo Jean Marie yamaze imyaka myinshi akora ibiganiro bya muzika kuri radio y'igihugu mu Burundi no mu Rwanda. Baraganira ku mateka magufi y'itsinda ryabo bacuranzi no ku buzima uganya kwigendera.
Uyu mugwi Cool and the Gang ni umugwi wabayeho kuva kera, nk'uko maze kubivuga, kuva mu gihumbi kimwe na magana icyenda na mirongo itandatu na kane. Mugabo ni umugwi cyane cyane waje kumenyekana uba n'icyamamare cyane mu myaka za mirongo irindwi mirongo inani. Iyi Cool and the Gang rero ikaba yarabaye groupe cyangwa umugwi ukomeye cyane w'umuzika, umuzika bita pop and soul. Na nyuma yaho baraje no guhindura bajya muri rhythm and blues. Hose baguma baba bantu ba mbere kenshi na kenshi batwara n'imidari itari mikenye.
Kuba ariko baratwumviriza ngo babwira imiziki yarushitse ku nyota mu album basohoye.
Imiziki ni myinshi cyane. Uyu Ronald Bell nk'uko ariko turabivuga ni umuntu yatanguje umugwi na mirongo itandatu na kane, kandi yari kumwe n'uwavuka na nyene akaba ari n'inshuti ye magara yitwa Robert Bell. Hanyuma ukaba ari umugwi wa soul na funk cyane cyane nk'imiziki y'abantu bibuka yaciye agahigo nk'uko babivuga, ariho za Ladies Night cyangwa Get Down On It, ariho za Fresh. Iyo ni miziki yakunze gutwara imidari myinshi, na cyane cyane n'imiziki yabo yakundwa rwose n'abantu bakunda gutegura amasinema. Ariyo n'imiziki yabo yagiye ironka imidari myinshi kubera yagumica mu masinema. Na twofata nka Saturday Night Fever cyangwa La Fièvre du Samedi Soir ya aho dusangamo ivyamamare nka ba John Travolta na Olivia Newton-John babonye za Grammy Award mu gihumbi kimwe na majana icenda na mirongo irindwi n'umunani. Kuvuga rero yuko iyo miziki ya Cool and the Gang yarakundwa rwose abenshi, haba no mu bindi bitaramo vyinshi. Niba wibuka neza rero Fideli, kumbure uba wari ukiri muto nshi ndabizi, mugabo n'ubu ugiye mu bintu bya cyangwa yashize zohura n'imiziki bita nka Celebration. Celebration ni umuziki wakunzwe cyane n'ubu ikundwa, urakunda kumvikana cyane ahantu abantu barushinze urugo rwabo. Ko n'umuziki wavuzwa cyane muri za weddings cyane cyane indirimbo zari nyinshi. Mugabo na mbere y'iyo myaka hose Cool and the Gang yamye ari umugwi uri hejuru cyane, ari imiziki itakigera yibagirana. Natwe twasanze iriho nka za funk stuff, jungle boogie, Hollywood swinging n'izindi nyinshi hose. Rero uyu Ronald Bell yigendeye akaba asize za album nyinshi cyane za Cool and the Gang. Icyo nabibutsa Fideli ni uko umu mwaka w'igihumbi kimwe na majana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda hari ubundi mugenzi wabo yaje kubasanga yitwa James Taylor.
Nibyo nashaka mvuge. Hari abavuga ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda igihe uwitwa James Taylor aje akifatanya n'uwo mugwi Cool and the Gang, ariho wagize igihagararo ukamenyekana cyane kurushiriza kubera ijwi ryiwe avuga ko ryari rimeze neza. Yarasanzwe agira ibiteramo mu ma club kubganyu muri baza ko yazanye kintu kirengeje ko uwo mugwi warugeze
yazanye ubwo ingufu nyinshi yazanye ingufu nyinshi uko muri cyo gihe muri yo myaka nyene muri za 79 hari iyi migwi yari itanguye nayo kuduga cyane itanguye no kuboneka da ugasanga kure ndegengi irasa n'ingenda kando zirazo bazabuje zazo zitabona neza uyu James Taylor rero niwe yaje kwifata mu bitugu kuko yari umuvokalista akomeye cyane akaba yarazanye n'izindi ndirimbo kubera icyo gihe tuvuga yuko ibihe byari bikomeye mu muziki cyane cyane muri music industries byari bikomeye nicyo gihe nyine haza nka za disco kasikoza badona sama icyo gihe hariho aba bari abava mu gihugu cya Suwede kure ndegengi rero igasanga irafite abantu benshi baguma bayiva ku rero James Taylor yayifashe mu mugongo cyane azana n'iyindi miziki n'izindi style za rhythm and blues ku buryo uravye nko muri bijya bavuga by'amapalmarese miziki nka za Billboard wasanga za top 10 wakamara kuri izo bibanza amezi menshi iyo no kugira sinzi ko ari kindi wowe ufite umbazo
yego uravuze ko cyane cyane nk'aba baririmbyi uko bagenda ibihe byigira imbere hagahinduka ama style n'isi wasanga bibagora kwiadapta ndabivuze mu rurimi rw'igifaransa ariko kuri Kure Ndegang barabandanije mugo baravuga ko James Taylor amaze kuva muri uwo mugwi mu mwaka w'1989 Kure Ndegang yasani yasambutse niko ubibona
yasani yasambutse kubera benshi urabona ngakujya abakunda muziki cyangwa bavuze muziki cyangwa ba musicians iyo bamaze kugira icyo navuga mikoro menshi cyangwa amahera menshi usanga umwe wese ashaka kuririmba uko iwe icyo gihe rero baratakaje ingufu nyinshi kubera nicyo gihe hari haje ba Jackson 5 bari Michael Jackson hari haje abona kubwira ba Donna Summer icyo gihe cy'ama disco bari bari kibatanguye baratangura kuza barabura umwanya mu mapalmarese kandi batumvikana hagati yabo
witegereje umugwi Kure Ndegang n'iyindi migwi y'ico gihe kuva batanguye mu myaka y'1960 gushika kumbure mu myaka y'1990 tufate mubona uwo mugwi mu klasahe mushirahe mu yindi migwi ariko makomeye twari dusanzwe tuzi umuntu aravye na style zitandukanye mu mateka
turabanza ku klasa mu muziki wa Simba mu muziki wa nyimba no kuvuga yuko nka Kure Ndegang yari ikomeye cyane muri rhythm and blues hanyuma ikongera gukomera muri za funk zirimo mu za rhythm and blues na ma soul kuko abandi bazi bazana izindi style ya music mugabo barakomera kuri rhythm and blues gushika aho batangiye kuzima bari bakira abambere
ururirimbo wibaza ko rugikundwa cyane gushika ubu rwabo mwibaza ariko ari celebration ari fresh cyangwa indirimbo nka zose kuko urabye nka ngaha muri America sinzi mu bindi bice byo ku isi indirimbo nk'izo za kera ziracakinwa cyane ku ma radio ziracavuzwa no mu biteramo mu bibanza by'ibiteramo nk'ama boîte de nuit mwibaza ko nk'uko bavuga mu kirundi ngo agashitsi ka kera kavumbi ku muriro naho ubu dufise abavuza umuziki abacuraranzi bashasha bizi generation shasha imiziki nk'iyo ni miziki mubona izoguma ifise ikibanza mu mateka
icyo nakubwira nuko umuziki wa kera kandi ugumugaru kugaruka no mu majeneration yose usanga ari celebration ko yo ifise n'ikivuga kandi abantu bakayisangamo ari benshi kuko nayo iza nko mu makwe bizi mikuru ni nk'ijya ya Happy Birthday ya Stevie Wonder ni ya kera mugabo irazi nyinshi yose abantu bari kwaragiranije ni celebration rero yakunda kugaruka cyane ikagaruka aya makwe muri iminsi mikuru kuko usanga ari indirimbo ihuza urungano rwose
naho kubavuga nk'abakurambere abamaze gukura mu myaka bafata nk'izo ndirimbo bazikurikiranye kuva mu myaka 60, 70, 80 gereranya n'imiziki y'ubu y'ibi generation nshasha abo babakurambere baravuga ngo umuziki usa n'uwapfuye witabye Imana mu myaka 1990 cyangwa mu myaka y'ibihumbi bibiri abakiri bato nabo bakavuga ati nizo style tugeze ko ubu niwo muziki wacu ibyo byanyu bya kera ni byanyu iyo gap iri hagati y'abo ba kera bakurambere n'aba bubu uyifata gute ubona bimeze abo bakurambere baramuse gihe cyabo cyo muziki y'ubwo bwoko yabaryoheye abubu nabo bafise uburyo bwabo uko ibihe bigenda birigira imbere uko kutumvikana hagati izo mpande zibiri mwe muhagaze mubibona gute
kiteza kuhama yoga firumvikana none ndakubaze kobera iki abakurambere badakunda umuziki ugezweho mugabo abageze ko kurungano abajene bagakunda wa kera urashaka kwibaza igituma igituma kiroroshe cyane igituma nuko uwo muziki wa kera wari ufite message wari ufite text wari igisha warakengura ukawisangamo ukakura n'isomo none uraje n'umuziki wo muri no minsi ni bakeye cyane batanga umuziki urimo isomo aho gusanga batoyi bacu cyangwa abana bacu bari kora kuporora ibyo hanze ibyo gutangaza uri kurara wa makripe yo ngaha muri region turimo ugasanga umwana ari kuri clipe ugasanga yambaye ikoti umengo ari barafu cyangwa ari muri iveri ibyo byose ni gukuporora ngo abakurambere ba kera barumviriza n'imiziki yarimo text yarimo message yarimo education ariko urumva nawe hazi ibyuma bigezweho bya numerike bya computer araja ngaho nyine agakurikiza ibyo wari ubwiza kuvuga cyangwa ibyo piano yaniza kubwira agashyira ko imiziki umugabo ukarondera icyo yaririmbye kwa kimbura baririmba bagatanga na message bariho benshi b'abasore n'inkumbi batangaza message nziza mugabo hari n'abandi urondera icyo yaririmbye kwa kimbura
yego baravuga ko na kera imiziki y'abakera umuntu yari dadadura kerekana ubuhinga bw'iwasiye ijwi giwe bikabiryo abantu bamaze kurishima ryaguma rijya ariko ubu byose biri kuri ibyuma nyabwonko aho bashobora guhindura amajwi n'amajwi y'umuntu bakayahindura bakagira uko bashaka ibintu byose hari abavuga ko byagiyemo amafaranga menshi umuziki ubu kwataye akanovera niko ubibona muri make
akanovera je murandabibona cyane cyane nk'iyo usanze bakurambere barukwabo atabantu benshi bagora usanga baba bakubita akadiho bibukiranyije bya kera ugasanga bararyohewe cyane aho rero nk'ibi byo muri ino minsi biragoye kwidagadura ko nakuno kwidagadura utari kuraronka ubutumwa cyangwa meseji cyangwa ikintu uri kuringira ko bakubwira ati ibi ni byiza muri uwo muziki na urazi nk'izi celebration zaragaruka baravuga ibintu byiza bakavuga abantu bameze neza barwubatse bahanura n'abandi kubwubaka izi za fresh bariko barakundwa akazi umukobwa bakamukundwa akaza mu majambo meza atari amajambo usanga ariko la jeunesse
murakoze cyane murakoze turabashimiye Jabo Jamari umumenyesha makuru yigeze kuba afise ikiganiro Radio Vacances mu Burundi tumuziki w'abakiri bato twariko tuvuga kuri urupfu rwa Ronald Bell ari mu bashinze umugukuru hari kera ari mu bashinze umugwi Cool and the Gang mu mwaka w'1996 ari kumwe n'uwo bavuka na Robert Bell akaba yitabye Imana afise imyaka 68. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe.
Nshuti muduteza matwi amakuru yacu y'aka kanya naho tuyasoreje reka nshimire mwe mwese mwari muduteza matwi nk'abagenzi banjye bandi bamfashije kubagezaho aya makuru mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.